Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika igikwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mundu uteze amatwi, uyu munsi ni ku wa gatanu itariki 29 y'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2019. Muri kumwe na Federica Nkundikije.
Aho nubasaba yuko bogira kigoro bakihanganira abandi kuko muri demokrasi gutandukana mu byiyumviro n'ikintu gisanzwe. Igikuru ni uko mu butandukane bwacu twese tugira umutima wo gukunda igihugu no kurondera kucyubaka.
Uyu ni Agathon Rwasa, umukuru mugambwe CNL mu Burundi, avuga ko mu gihugu hakenewe kwihanganira hagati y'imigambwe n'abayigize kugira ngo demokrasi ishobore gushinga imizi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye abagabo bahagaritswe bafatanywe ibyayura umutwe ku kibanza cy'indege cy'u Bujumbura mu Burundi. Inkuru y'urubanza rwa Agnes Ntamavyariro mu Rwanda, hamwe n'inkuru yerekeye umunyarwandakazi yitavye Imana ariko yinjira mu gihugu cya Uganda avuye mu gihugu cy'u Rwanda. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwamutsereza Aloise.
Mwamutse Frederic, ndamutse n'abaduteze amatwi. Muri Mozambique abantu bamaze kumenyekana ko banduye korera inyuma y'imvura ivanze n'igihuhusi. Ejo kuwa kane bari bageze ku 139, mu gihe abategetsi bariko bitegurira iki isekeza ryo gucandaga abanyagihugu mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'abandura. Ibyo bitigiri byashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Hussein Ise. Perezida wa Mozambique Philippe Nyusi ejo kuwa kane yabwiye amenshi makuru ko abategetsi bategetse ko hakorwa ibikorwa byo gutabara byihuta ku bakozwe ko n'icyo kiza cyabaye ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa gatatu. Avuga ko Mozambique itari bwigere iba mu bihe nk'ibi. Hiyo sigenya y'imvura n'igihuhusi yahitanye abantu amajana 468, abandi miliyoni umwe n'ibice 85 ntibagira aho barambika umusaya. Umutegetsi wa OMS David Whitick yavuze ko ibikorwa byo gutanga incanco bitangurana n'indwiza. Incanco 190,000 zitezwe mu gihugu ku munsi wa mbere. Leta ya Venezuela yatangaje ejo kuwa kane ko yatse Juan Guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi uburenganzira bwo kurangura amabanga y'igihugu mu kiringo cy'imyaka 15. Iyo ngingo ngo ishobora gutuma ivya politike biyangara kurusha muri icyo gihugu cyo muri Amerika iyo mu manuko. Ariko inyuma y'iryo tangazo kuri televiziyo ya leta, Juan Guaido nawe yavuze ko abamushigikiye nawe bagiye kubandanya imyerekano biyamiriza ubutegetsi bwa Maduro. Iyo ngingo ya politike kuri Guaido yashikirijwe n'umugenduzi mukuru w'igihugu Elvis Amasoro. Yavuze ko Guaido yitwaje ibwirizwa shingiro ry'igihugu mu kwezi kwa mbere yita umukuru w'igihugu imfata kibanza, arabesha abanyagihugu ku makuru y'ubutunzi bw'igihugu yakoresheje, kandi yakoresha ngo amafaranga arengeye ayo yahembwa. Abantu bashika ku 19 barafuye bishwe n'umuriro wadutse muri imwe mu magorofa yo ku murwa mukuru wa Bangladesh ejo ku munsi wa kane. Ibikorwa byo gutabara byari bikibandanya gushika ku wa kane nyene ejo mu ijoro, aho abantu batazwi ibitigiri bakiri muri iyo gorofa. Abategetsi bavuga ko abantu barenga 100 bashoboye gukurwa muri iyo nyubako. Icyateye umuriro ntikiramenyekana. Abantu bashika 70 barakomeretse. Ntiharamenyekana kandi abantu bari muri iyo gorofa igihe uyo muriro waduka. Umuriro nk'uyo warishe abantu 120 mu mwaka w'2010 muri icyo gisagara nyene muri icyo gihugu cya Bangladesh. Inama yawo nijejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo kuwa kane yaratoye yongera yemeza ubwa mbere itegeko risaba ibihugu bigize ONU gukomeza amategeko ahana abaha uburyo bw'amafaranga abakora iterabwoba ku isi. Abahinga ba ONU bavuga ko 2/3 by'abagize inama ya ONU badahana bikwiye abafasha ibakora iterabwoba kuronka amafaranga. Ibihugu bitazokurikiza iyo ngingo ngo bizofatirwa ibihano n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Umukuru w'igisata cya ONU kirwanya iterabwoba Vladimir Voronkov yavuze ko iri tegeko rije mu gihe abakora iterabwoba bafise amafaranga menshi baronse biciye mu buryo buteye kubiri n'amategeko harimo no kudandaza ibiyayura mutwe. Iyi ngingo kandi isaba ibihugu guhagarika umugenzo wo guha amahera abanyuruza abantu kugira babarekure, kuko ngo ayo mafaranga niyo aheza agakoreshwa n'imihari y'iterabwoba harimo umuhari wa leta ya Kiisilamu. Abantu 12 nibo bishwe, abandi 10 barenga 20 barakomereka ni gihe bombe yari yatezwe mu modoka yaturike jo ku munsi wa kane haze y'uburiro ku murwa mukuru Mogadisho muri Somalia. Ababonye ibyabaye babwiye Ijwi rya Amerika serivisi y'igisomali ku iyo bombe yaturikiye hanze y'umuryango w'igwinjiriro kubwo buriro kwibarabara ryitwa Maka Al-Mukarama ririmo urujya n'uruza rukomeye ku murwa mukuru Mogadishu. Umwe mu babonye ibyabaye atashatse ku izina ryiwe rimenyekana yatangaje ko imodoka yuzuye amabombe yari ihagaze ku murongo hamwe n'izindi modoka imbere y'uburiro bwitwa Bilsane. Atangaza ko cyari gihe abantu benshi bariko barafungura. Amenyesha kandi ko ico igice cyo hejuru cy'uburiro bwitwa Bilsane cyasenyutse mu gihe hari abantu benshi cyane muri ubwo buriro. Abategetsi bajejwe za Rusehabaniha batangaza ko abandi bantu batandatu bari bakomeretse bafuye mu gihe bariko bajanywa kwa muganga. Nta witiriye buno nyine ico gitero cya bombe ariko gifise kimenyetso by'umugwi w'intagondwa z'abayisilamu Al-Shabab.
Urakoze ya Louise ku makuru eje kudushikiriza. Tuibutse nje tumwe se kuri kamera bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Inkuru zo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Umushinga mateka Agaton Rwasa arongoye umugambwe CNL ariyamiriza ico yita agatotezo kagize iminsi gakorerwa abanywanyi biwe mu ntara zitandukanye z'igihugu. Arahakana ibivugwa ko abanywanyi biwe hagarikwa baba bariko bakora amanama atemewe n'amategeko. Ni inkuru ya Evariste Nzikubanya nka umunyesha bakuru w'Ijwi rya Amerika i Bujumbura mu Burundi.
Umushinga mateka Agaton Rwasa yabwiye Ijwi rya Amerika ko atari mbeshere abanywanyi biwe bagomba batotezwa n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Akavuga ko ari kuva umugambwe CNL arongoye wemerewe gukorera ku mugaragaro n'ahadafise ibitigiri. Aravuga tumwe mu turere abanywanyi biwe batotezwa
muri Burundi. Umwanya ntabyo noba mfise mugabo byumva turabikurikira biragaragara ni hirya no hino ni mihingo yose y'igihugu muri za Nyamurenza za Ngozi za Tangara hirya za Ruhororo turabyumva n'ahandi mu gihugu muri za Shombo bari muri Karusi iyo za Rutana ni mu gihugu cyose wogira ngo ni kintu bagiye inama tudukore gutya.
Abanyonyi ba Agaton Rwasa bahurwa ko bakora amanama ya politiki atemewe n'amategeko. Amakuru ava muri bamwe mu bategetsi akavuga ko ibikorwa by'umugambwe CNL bitemewe mu gihe indongozi z'umugambwe zitarashinga inzego. Mu standard wa komine Nyamurenza yo mu ntara Ngozi Didone Niyonzima n'umwe mu bavuga ko naho ahakana ko atamuntu numwe aramwitura avuga ko yatotejwe.
Uno munsi twatwo umugambwe CNL n'umugambwe wemewe n'amategeko ariko nta nzego badushikiriza zirongoye uwo mugambwe ubwo rwa komine uko abanyamigambwe bashikirizwa intwaro bakaba baha makete abagendamo ayo mabanga. Abanyamugambwe bo wa CNL cyo n'andi manyamigambwe bafite uburenganzira bwo kuba nk'andi barundi bose n'iteka ryabo tukabubahiriza. Mugabo gushika no munsi rero ibikorwa byabo byatugwa kumenya kuko atanze guhadushikiza rwo rwa komine.
Muvuze ibikorwa mu mushatse kuvuga iki?
Tuvuze ibikorwa twa dushatse kuvuga ari nk'amanama amakoraniro abahuza.
Indongozi y'umugambwe CNL ku rwego rw'igihugu hari kindi yiyamiriza ningene abanywanyi biwe badafise uburenganzira bwo gusuhuzanya canke bagasangira urukanywa. Ababikoze bafatwa bagatabwa mu mvuto. Agaton Rwasa asaba ko ivyo bintu vyohagarara.
Umugambwe CNL kugira ngo ubeho twarakoze inama twisuza amategeko yo gushinga umugambwe kandi abantu baguye mu mihingo yose. Nibovuga rero ngo nta ba CNL rero bariho bitwaje ngo nuko mu nzego zitarabaho kuko inzego yitwe bene umugambwe yitwe bo kudushinga sibo batidushingira. turiko turitunganya kugira ngo izo nzego zijeho twisunze amategeko y'umugambwe nta umugambwe wundi rero mushobora kutwinjirira ngo bidukorere aho no basaba yuko bogira kigoro bakihanganira abandi kuko muri demokrasi gutandukana mu byimbiro n'ikintu gisanzwe igikuru nuko mu butandukane bwacu twese tugira umutima wo gukunda igihugu no kurondera kucyubaka
abahagarikwa bagirizwa kuba bari kubakora amanama
nibaza yuko ari byo kubera yuko abantu kuramukanya n'ibintu bisanzwe nimba abantu bahuye bakaramukanya kubera ubonye ari babiri cyangwa ari batatu tuvuga ngo ni inama barimo none itegeko rivuga yuko abantu bashobora guhura mu ibarabara cyane ko ari igitigiri cy'abangahe urumva ni ugukwegera ko mugabo ibyo byose ntacyo byungura kiretse ko bitukisha gusa igihugu
Musitanteri wa komine Nyamurenza afise ubutumwa h'abanyamigambwe Dieudonné Niyonzima yabwiye Ijwi rya Amerika ko umwikomine arongoye kizira kikaziririzwa kuvuganira iby'imigambwe barimwo mu bunywero
akaba twavuze ko atari ahantu ho kuganira ho gukora ibintu by'umugambwe nimba bafite inzego nibasaba ubushari inama bayikore ku mugaragaro mugira afise inzego zibarongoye
ariko abariko bagira inama y'umugambwe baba bafise n'ufata icegeranyo muri icyo gihe n'umwumva ko baganiriye ibyabo mu kabare cyangwa mu ibarabara bagahagarikwa baba barenganijwe
nta muntu ahagaze mu ibarabara ahagaranye na mugenzi we igihe ahagarikwa kirazira uwo muntu iyo yahagaritswe nuko ariko na mugenzi we mu ibarabara aranyiture ndamwumvirize ndamutunganirize
umushingamateka Gato Rwasa arongoye umugambwe inama y'abanyagihugu y'abaharanira ubwigenge Congrès National pour la Liberté afise akamo atera abanywanyi biwe abasaba kwirinda ababasotora nabo bose bashaka kubakwegera mu makosa yotuma batahira mu munyororo ku mugo mukuru w'ubutunzi Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Igipolisi cy'u Burundi yaje ku munsi wa kane carerekanye abanyamahanga babiri umwe ava mu gihugu cya Brezil wundi mu cya Letoni hamwe n'abarundi babiri cyafatanye ibiro bitatu by'ibiyayura umutwe by'ubwoko bwa heroine Pierre Nkurikiye avugira ipolisi yemeza kwivyo biyayura umutwe bifise agaciro k'amafaranga ibihumbi amajana atatu na mirongo itandatu by'abanyaburaya ni inkuru ya Raymond Zimana umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Ibujumbura Murundi.
Abo berekanywe harimo umunyabrezile Gilberto Fabio yafatanywe ivyo biro bitatu vy'ikiyayura mutwe citwa heroine kwa 20 kwezi kwa gatatu 2019 ku kibuga c'indege ca Bujumbura nk'uko igipolisi c'u Burundi kivyemeza. Nk'uko umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano abivuga, ibiro bitatu vy'ico kiyayura mutwe vyafashwe bifise agaciro k'amafaranga ibihumbi amajana 360 y'amanyaburaya. Kandi ivyo biyayura mutwe vyari bivanywe mu gihugu ca Brazil kugira vyakigwe n'abarundi nabo nyene berekanywe n'igipolisi kuri uyu wa kane. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano no gukinga ibiza mu gihe c'isibe yemeza ko hari n'uwundi munyaretoniya yafashwe akekwa kuba ari muri urwo rudandazwa rutemewe n'amategeko.
Babifatanye umunyamahanga yitwa Gilberto Fabio ava mu gihugu ca Brazil hariya muri Amerika yo mu bumanuko. Aba rero barundi babiri bakaba babakwijabe gahe mu gisagara ca Bujumbura bakavuga yuko bobo akazi kabo ka misi yose ngo arako udandaza hanyuma inyuma y'umunsi umwe nyene ivyo bibaye no kuvuga itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu haciye hafashwa uwundi munyamahanga ava mu gihugu ca Letoni nawe yari yafashe indege imuvanye mu Bugiriki nawe nyene aje ngaha mu gihugu c'u Burundi ko yafatiwe ku kibuga c'indege ca Bujumbura nawe nyene akaba rero ariwe yari afise igikorwa co gusha yakira iyo mari bandi bari bazanye.
Umuvugizi w'igipolisi yemeza ko uyu munyabrezile yari yagerageje kunyegeza ivyo biyayura mutwe kugira ntibimenyekane naho igipolisi c'u Burundi cavuye kibifata. Nkurikiye akavuga ko byari binyegeje mu gikarato. Nyene byo yavuga ko arakaganuke azaniye umuntu kuko yiyita umukera rugendo.
Mugabo mu gikarato cyari gitekeye mu ico kintu niho bagiye baratabura muri ico gikarato barashiramo kamwe kamwe muri zo dupaki bagasha bahoma ukibonye wari kwibaza yuko ico gikarato kirimo ico gikoresho gusa mugabo urabona yuko bakoresha ubuhinga budasanzwe kugira ngo bashobore gutekera ibyo biyayura mutwe.
Ubwo bushikiranganje busaba Abarundi n'abajeje umutekano kugaba no kuba maso kuko ubukozi bw'ikibi butaraburukoba. Petero Nkwiriki yavugira ubwo bushikiranganje ababazwa nuko hariho abahendwa n'iby'abazungu baba bafise kandi baba bari mu makosa.
Abantu benshi iyo babonye umuzungu cyane cyane nk'abo badi bitwaje ibikarato benshi baguma batangura kwiyumvira ko ari umugira neza aje gufasha. Kwa murabona ivyo babaje gufasha ivyari rero Abarundi bakomeze baba maso ntibasubire guhendwa n'urukoba rw'umuntu ngo aje ngo ari umuzungu ngo aje ngo afise ibikarato ibi n'ibi ngo aje gufasha. Urabona ko harimo inkozi zihambaye kandi si n'igihe mbere muri kino gihugu c'u Burundi inkozi z'ikibiza abazungu ziza konona.
Baba abo banyamahanga babiri eka n'abo Barundi bagirizwa urudandazwa rw'ibiyayuramutwe bataronsa akanya ko kwisigura kuvyo bagirijwe ubafungiwe mu gashoko k'inyamirama bikwijabe mu gisagara ca Bujumbura. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano akemeza ko bagiye gushikirizwa ubutungane bw'u Burundi kugira bo bacire urubanza. Igipolisi c'u Burundi kirashima uruhara rw'igipolisi mpuzamakungu Interpol kugira ivyo biyayuramutwe bimenyekane hanyuma bifatwe. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano akavuga ibiro bikuru vy'ico gipolisi biririyo mu gihugu c'u Bufaransa vyafashije gutanga amakuru yatumye ivyo biyayuramutwe bifatwa. Akemeza ko ari cerekana ko imigenderanire mu bijanye n'umutekano no guhanahana inkozi z'ikibi hagati y'u Burundi n'ayandi makungu vyifashe neza. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Umucamanza muri sentare yungurizwamo imanza mu Rwanda yaratanguye kuranisha urubanza rwa Madame Agnes Ntamavyariro yahoze yari umushikiranganji utungane kuri leta y'abatabazi. Uyo aregwa ibyaha bya genocide asaba gutesha agaciro ibyabaye mu nkiko z'abanje no kutakira ikirego c'ubushinjacaha kuko ngo bitubahirije amategeko. Ubushinjacaha bwo busanga ibyasaba bitagira ishingiro. N'inkuru ya Eric Bagirubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Madame Agnes Ntamavyariro ni watangiranye ijambo mu rukiko rw'ubujurire agaragaza impamvu yamuteye kujurira ibihano by'umucamanza wa mbere. Yabwiye urukiko ko agifatwa yamaze iminsi 30 atarya atabona amazi yo koga kandi ko henshi muho yabagafungiwe yabagatahazi. Ubushinjacyaha bumusaba ko ibyo avuga yagombye kuba bitangira ibimenyetso ariko uyu wari minisitiri w'ubutabera kuri leta y'abatabazi akavuga ko ntaho yakura ibyo bimenyetso kuko ngo ababifite ni nabo babimukoreraga kandi badashobora kubyemera. Yisunze zimwe mu manza zaciwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha muri Tanzania. Madame Ntamavyariro yavuze ko we nta ndishyi yaka ubutabera bw'u Rwanda ariko butakambira ngo buce inkoni zamba ku gihano bwamuhaye bukigabanye. Umwunganizi we mu mategeko Maitre Gatera Gashabana yavuze ko uyu wahoze ari minisitiri w'ubutabera yafashwe agafungwa binyuranije n'amategeko kuva mu 1997 agifatwa ngo dosiye ye yashyikirijwe urukiko nyuma y'imyaka 4. Yasobanuye ko yatangiye kuburanishwa nyuma y'imyaka 10 afashwe. Byakongeraho ubu bujurire agasanga hashize imyaka 22 uwo yunganira atarabona ubutabera. Ntamabyara avuga ko yashimuswe n'ingabo z'u Rwanda mu gihugu cya Zambia aho yabaga nk'impunzi zimutwara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zimugejejeho zimwuriza indege aboshye. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Bonaventure Ruberwa buvuga ko uretse kubivuga gusa Ntamabyara nta kimenyetso bitangira. Buravuga ko hashingiwe ku mategeko yagenderwagaho igihe yafatwaga busanga nta tegeko ryishwe. Buravuga ko Ntamabyara raregesha raporo z'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Amnesty International wanditse ko yabuze kandi ko iki kitafatwa nk'ikimenyetso mu rukiko. Ubushinjacyaha bwabwira urukiko ko kuvuga ko yashimuswe n'ingabo z'u Rwanda nta gaciro byahabwa kuko zitari zifite ububasha bwo kwinjira ku butaka bwa Zambia. Buravuga ko imyiregure ye yuje amatakira ngo yi kuko mu magambo yabwo Ntamabyara yisanze mu kivunge cy'izindi mpunzi zatahaga zivi Kongo ageze ku butaka bw'u Rwanda arafatwa arafungwa. Bwana Ruberwa aravuga ko asanga harabayeho icyo yita gukora iyo bwabaga ngo Ntamabyara aburanishwe hubahirijwe amategeko mu gihe n'ubushobozi bwari buke mu butabera. Asobanura ko n'igihe yafatiwe hari ibihumbi bisaga ijana byari bifunzwe bikeneye ubutabera kandi nta mwihariko wari kuri Ntamabyara uretse kuba yari yarigeze kubaho umutegetsi. Yavuze kandi ko dosiye yari nini bityo ko ari imwe mu mpamvu yatumye urubanza rwe rutihuta uko abishaka. Yeretse urukiko amakarita abiri apanzemo imishandiko y'impapuro z'iyo dosiye baburana. Kubyurego bavuga ko yakorewe iyicarubozo ubushinjacyaha nabwo buvuga ko yagombye kugaragaza raporo ya muganga igaragaza iryo yicarubozo kucyo gushimutwa kandi Bwana Rubeye guhagarara ubushinjacyaha aravuga ko byibura uregwa yagombye kubagaragaza icyemezo cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi HCR kigaragaza ko yamubuze nk'impunzi zari zifite muri Zambia. Ntamabyarero yatijamba avuga ko hari icyemezo cya polisi y'igihugu cya Zambia kigaragaza ko yashimuswe kandi ko yagishikirije abacamanza ba mbere bakakirengagiza. Anaregwa kuba ikitso cy'abakoze genocide kuyibashishikariza no kubashyigikira. Ibi bishingira ku ijambo y'uwari ministre w'ubutabera kuri leta y'abatabazi ashinjwa ko yavugiye ku kibuye mu 1994. Ntamabyara aravuga ko inkiko zabanje zarisobanuye nabi. Ubushinjacyaha buvuga ko yahamagariraga abahutu kwica abatutsi. Ntamabyara abwira umucamanza mu rukiko rw'ubujurire ko yafashe ijambo asaba inzego z'ubutabera gushyiraho umwete bagakurikirana abakoze ibyaha by'ubwicanyi n'abatarashakaga kubihagarika. Ariko inkiko za mbere zasobanuye ko muri iryo jambo yakoresheje imvugo izimije ihamagarira abahutu kugira umwete mu bwicanyi. Ntamabyara aregwa kutitandukanya n'abicanyi akavuga ko atabona uburyo atitandukanije nabo mu gihe yahamagariraga inzego z'ubutabera kubakurikirana. Aravuga ko abatangabuhamya bamushinja bamukoreye icyo yita kagambane kuko ngo harimo abavuga ko baje kumushinja mu rukiko barakatiwe gufunga ubuzima bwabo bwose ariko atungurwa no kubabona mu rukiko bambaye imyenda ya gisivili. Asaba urukiko rw'ubujurire gutesha agaciro ibyabaye mbere byose mu zindi nkiko no kutakira ikirego cy'ubushinjacyaha ariko bwo bukavuga ko ubusabe bwe nta shingiro bufite. Madamu Agnes Ntamabyara w'imyaka 82 yahoze ari ministre w'ubutabera avuga ko yafatiwe Zambia mu 1997. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika irabategurira ibiganiro binyuranye mu rwego rwo kwibuka imyaka 25 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye mu Rwanda. Muri urwo rwego turabategurira ibiganiro byihariye twifuza ko namwe mwagira mu ruhare. Tuzareba uko bamwe mu barokotse babaho nyuma y'iyo myaka 25 irangiye. Kubakurikiranya ibiganiro by'Ijwi rya Amerika rigitangira mu mwaka w'1996 muribuka ikiganiro cyo guhuza imiryango yaburanye n'ababo. Ari abari barahungiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranyi, ari abasigaye mu Rwanda, mwese twarabatumikiye. Niba uri umwe mu bo twatumikiye, niba uri umwe mu bo twahuje n'umuryango wawe, nawe turagutumiye. Uzatugezaho uko twaguhuje n'abawe n'uko umerewe muri iki gihe. Waduha ubutumwa kuri Facebook, adrese yacu ni Radio Yacu. Watwandikira kandi kuri email kuri radioyacu@gmail.com cyangwa ugatelefona kuri akamenyetso ko guteranya 1 202 441 931. Turagutumiye.
Igipolisi cya Uganda cyaratanze umuvyimba umugore w'umunyarwandakazi yari yibungenze itavye Imana nyuma yaho aguriye hasi ariko yiruka ngo asige abasirikare b'u Rwanda bariko baramwiruka inyuma we hamwe nabandi bababuza kwinjira muri Uganda. Ni inkuru ya Inyatus Bahizi umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika mu Uganda.
Ukurikije icyegeranyo cyasohowe n'umuvugizi wa polisi yo mu burengerazuba bw'igihugu Eli Mate, uwo mugore witabye Imana yitwa Mukarugwiza Elizabeth w'imyaka 37 kandi akaba yaratwite. Polisi ivuga ko uwo mugore kimwe na bagenzi be birukaga kugira ngo bacike igisirikare cy'u Rwanda cyabirukankanyaga kibabuza kwinjira muri Uganda aho bazaga guhaha. Ngo muri uko kwiruka Mukarugwiza yananiwe bitewe n'uko yaratwite bityo agwa hasi ahita apfa. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu bari bari n'uwo mudamu baza muri Uganda bavuga ko bamurushije amaguru bw'igisirikare cy'u Rwanda cyari kibari inyuma ndetse ngakaba cyabirukankanyije kikabageza ku butaka bwa Uganda.
Bamwirukanse tugurutse turi mu Rwanda umusika duhamagaye twirukankira mu Buganda we aratsikira agwa mu Buganda. Akimara kwikubita hasi umusirikare yohereje umuntu tutazi utambaye tene amwakiranga mu iranga muntu bayimukuyemo mu
gihe umusirikare yaje noneho umutwe twa twicanga n'umu abagore avuye mu Rwanda noneho arangije umusirikare azari kutwirukaho sekara vuga ngagiye kuturasa noneho mu kuturasa agiye kuturasa ahita agera umugore arazamuka gutya ahita go hasi twe natwe ntatwanyuze hantu hamwe noneho umusirikare abonye aguye anyora asubira inyuma ari kwiruka yatugejeje hejuru mu gasozi nyine ni Buganda n'ubundi niho yari yageze. Tugarutse gufata gushaka inkweto zacu twari dutaye none dusanga yaguye turamwubwira tumushara handi kubera yaraguye mu nkomo muhanda nkomo.
Ukuri inzego z'umutekano mu ntara gisoro ihanya urubibi n'u Rwanda kuri umupaka wa Cyanika bwana Peter Mugisha nawe yavuze ko umusirikare w'u Rwanda wirukankanyaga abo bantu bari barimo uwo mugore wapfuye yingiye metero 200 ku butaka bwa Uganda.
When she was trying to enter Uganda to look for food, the soldiers of Rwanda followed her.
Ubwo yageragezaga kwinjira muri Uganda gushaka ibyo kurya umusirikare w'u Rwanda yamukurikiye amwirukankanya yinjira muri Uganda hafi metero 200 kubera ubwoba bwinshi uyu mugore yagize kandi yaranatwite yaguye hasi arapfa. Ababibonye baje kubwira igipolisi cyacu nuko kijya kumutabara umurambo kiwukurayo. Uyu mukuru w'abashinzwe umutekano yanemeje ko umurambo waraye utanzwe ugahabwa agenzi babo ku ruhande rw'u Rwanda. Nyamara ariko ikinyamakuru cya Leta y'u Rwanda The New Times uno munsi cyasohoye inkuru ivuga yuko uwo mugore akimara kugwa hasi abantu bagerageje kumwihutishiriza mu ivuriro nuko igisirikare cya Uganda kikababuza. Icyo kinyamakuru cyanabeshuje amakuru yuko abanyarwanda baturiye umupaka wa Cyanika bafite ikibazo cy'inzara ahubwo ko ari bubahahira bagenzi babo muri Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi yuko umugabo wa nyakwigendera ari umukozi wa leta wishoboye ku buryo umugore we atakifuje kuza guhaha muri Uganda. Ariko ku ruhande rwa Uganda bwana Peter Mugisha yavuze yuko ari nta basirikare ba Uganda bari hafi n'umupaka w'u Rwanda. Hanasohotse amafoto yerekana abakozi b'umuryango w'umusaraba utukura bo mu ishami rya Uganda bagerageza kuzanzamura uwo mugore. Mu cyegeranyo umuryango w'umusaraba utukura wasohoye ukuriye muri iyo ntara ya Gisuru yavuze ko polisi ya Uganda yabahamagaye kujya gutabara uwo mudamu bamuha ubuvuzi bw'ibanze ikimara kubwirwa yuko hari umugore waguye hasi mu kibaya acya mu nzira zitemewe kwinjira muri Uganda. Ati akaba baragerageje gukora uko bishobotse kose nk'uko inshingano zabo zibisaba gukiza ubuzima ariko ntibyashoboka. Busanzwe abantu baturiye imipaka barahirana kandi abanyarwanda benshi mbere y'uko igihugu cyabo gifunga umupaka kikanababuza kugaruka muri Uganda bari basanzwe binjira muri Uganda mu majana buri munsi guhaha, gushaka akazi, kwivuza no kwiga mu mashuri ya Uganda. Ariko ubu akaba batakiza ku mugaragaro ahubwo akaba akoresha amayira atemewe kugira ngo binjire. Uyu mudamu w'umunyarwanda wari kumwe na nyakwigendera uvuga ko aba mu gashira hamwe ko kuzigama amafaranga ko muri Uganda bita ikibina.
Inaha tuba mu bibina kandi tukambuka akaba ariho tubona amafaranga yo kubitera tukabona n'iki n'amafaranga yo guhahira abana bacu. Bigiye kuba nabi ahubwo akacu twe turabomara n'amazu kuko ntago naba narabonye aho ibihumbi bitanu ngo njewe ngufunga umupaka njewe ngo nicwa n'inzara uri kurya. No.
Hashize hafi ukwezi kose u Rwanda rufunze umupaka warwo ku bicuruzwa bituruka muri Uganda kandi abanyarwanda banaburirwa kutagaruka muri Uganda. Uganda yo yavuze ko itazigera ifunga umupaka wayo, ahubwo Perezida Museveni agira inama abanyagihugu gushaka andi masoko, anababwira ko agiye kubafasha gushakira amasoko mu bindi bihugu nko muri Ethiopia. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Juti mwese mukunda iladio Ijwi rya Amerika bigano twateguriye muri aka kanya bigaro kihengaha, tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabo y'ivyuma hamwe na Fasila yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkurikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kututega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.